mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu iganiro vya inogenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatandatu muri 2019. Kuri mikro muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi uriyamiriza itabwa muri yompi ry'abanywanyi bawe 9 bagizwa guturira ingoro yabo iri muri komune ya Biraba mu ntara ya Bujumbura.
Birateye agahinda n'isoni ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashobora kuza gutumwanya ngo bareko baraturira ibyo baturira. None n'ibituriye aha muri abantu ibyo byiyumviro biriyo bica bipfaye.
Uniya Gatongwasa aramutswa SNL avuga ko uretse kwicaha abanywanyi biwe bagirizwa kitagira ishingiro bati nirije banacika intege. Ido nido iyo nkuru ni mukanya muraba hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere yo kuja ku ido nido iyo nkuru nciye ku masonga n'izindi tubafitiye tutarinze turabwira mugenzi wacu Louis Bigirimana abanze tubwire ahagezwe hirya nino ku isi. Mwaramutse ya Loye.
Urakoze Diane, ndamutse n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika batwazindukanye muri aka gatondo. Abasirikare bashika 11 b'igihugu cya Chad barishwe mu gitero cegekwa ku muhari w'iterabwoba Boko Haram ku kiyaga Chad nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ku munsi w'Imana. Umutegetsi muri ako karere yashikirije ko mu basirikare bafuye barimwo 3 b'intwazangabo za Chad kandi ko n'abarwanyi 26 ba Boko Haram bishwe muri iyo mirwano yabereye ahitwa Chukutalia inyuma y'aho abasirikare bafatiye inka abo barwanyi barivye. Kuva mu mwaka w'2018 umuhari Boko Haram umaze kugaba ibitero 9 muri Chad, ariko uwo muhari wahavuye unatandukira uragaba ibitero hanze mu gihugu cya Nigeria inyuma y'agahengwe watanze mu mwaka uheze. Umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi muri Mauritania Mohamed Ould Ghazouani yaratahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu nk'uko byashikirijwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora ku munsi w'Imana. Kandida w'umugambwe UPR yahoze kandi ari n'umushikiranganji wo kwivuna abansi mu gihugu cya Mauritania Ghazouani w'imyaka 62 yaronse amajwi 51.1% nk'uko byashikirijwe n'iyo komisiyo y'amatora. Perezida Mohamed Ould Abdel Aziz agiye gushikiriza ubutegetsi mu gihe ibiringo bibiri by'imyaka 5 yemerewe n'amategeko byarangiye. Amatora yo ku munsi wa gatandatu yabonywe nk'amatora ya mbere ya demokarasi agiye gutuma haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro muri ico gihugu ca Mauritania. Perezida wa Leta Zunze za Amerika avuga ko atamugambi wo gutera intambara muri Irani kandi ko yiteguye kuganira n'abategetsi b'ico gihugu atagisabwe, ariko yemeza ko ico gihugu kitazigera cemererwa ibirwanisho vya nuclear. Iryo Perezida Trump yabishikirije inyuma yaho ku munsi wa gatandatu ashikirije ko ategekanya gutangaza ibindi bihano ruhasha ku gihugu ca Irani, ariko ntiyatomoye ubwoko bw'ivyo bihano. Yashikirije ko ibihano bizokurwa kuri Irani igihe ico gihugu kizogaragara ko gitanga umwimbu kandi cyongeye gutera imbere. Umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano mu gihugu cya Amerika John Bolton yavuze ko ibihano byafatiwe Irani biriko biragira ingaruka mbi ku butunzi bw'ico gihugu. Imvugo ya Trump yatanguye gucureha ku munsi wa gatandatu nyuma yaho hari haheze indwi hari uguterana amajambo hagati ya Amerika na Irani, ahari ubwoba yuko ibyo bihugu bishobora gutana mu mitwe mu bya gisirikare. Amakuru kuri Amerika kandi ndongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un yararonse ikete rivuye kuri Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kandi aranahimbarwa n'ibiri muri iryo kete. Ikinyamakuru cya Leta muri Korea ya Ruguru KCNA cyashikirije ko Kim inyuma yo gusoma iryo kete yagize ati ndakunda umwete n'ubwira bwa Trump. Mushikiri anganji ajijwi migendera ni Amerika na adi makungu nawe Mike Pompeo yaremeje ayo makuru asigura ko leta yiwe iteze ko ari kete rizotuma ibiganiro byahagaze hagati ya Amerika na Korea Ruguru kubijyanye n'ibirwanisho ruhonyanganda bya nuclear byongera gutangura mu ntango zo muri kuno kwezi kwa gatandatu. President Trump nawe yari yaratangaje ko yaronse ikete byiza rya Kim Jong-un ryamweretse ko afitaniye ubucuti bwite kandi bwiza na Kim. Ibiganiro byo gusaba Korea ya Ruguru guhagarika guhingura ibigwanisho ruhonyanganda bya nuclear byahagaze atamasezerano abonetse mu kwezi kwa kabiri. Igitero cy'abahuti muri Yemen ku kibuga cy'indege mu manuko bwa Arabia Saudite cyahitanye ubuzima bw'umuntu umwe, abandi ndwi barakomereka nk'uko byashikirijwe n'urunani rwa gisirikare rurongowe na Arabia Saudite ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi b'urwo runani bashikirije ko ikibuga cy'indege cya Aba chatewe ariko ntibavuze ko hakoreshejwe misile canke indege yo mu bwoko bwa drone. Abarwanyi b'abahuti barateye indi misile kuri ico kibuga c'indege cha Aba mu ndwiheze hakomereka abantu 226. Ishiramwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch cyaraneguye ico gitero ku bwabo babona ko ari icyaha cyo mu ntambara, kandi Arabia Saudite yemeza ko igiye kwihora. Runani rurongowe na Arabia Saudite ruriko rurafasha leta ya Yemen kwirukana ku murwa mukuru Sana abahuti nabo bafashwe mu mugongo n'igihugu cya Iran.
Urakoze ya Louise Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije. Ndayibutse ko mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya na makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari turahere mu Burundi, aho muganga SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wiyamiriza ihagarikwa n'ipfungwa ry'abanywanyi bawe 9 batawe muri yompi inyuma y'iturirwa ry'ingoro ya SNL muri komini Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Yugurura ingoro nshasha ku murwa mukuru Gitega kwa gatandatu agatongwasa aramutswe umugambwe yavuze ko icaha abanywanyi biwe bagirizwa kidafashe. Inkuru tubaza mugenzi wacu i Nairobi muri Kenya Eloge Wirika neza.
Hazigihe agatongwasa yugurura ingoro z'umugambwe wiwe mushasha mu ntazi zitandukanye z'u Burundi. Kuri uyu wa gatandatu hari haramukiwe umurwa mukuru Gitega yasanganiriwe n'abanywanyi batari bake. Indongozi y'umugambwe Senero rwego rw'igihugu mu ijambo ryiwe yagarutse ku banywanyi b'uwo mugambwe 9 bafungiwe mu ihoro rikuru rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura. Abo bakiriye urubanza rw'ikibiriraho kuwa gatatu heze inyuma yo guhagarikwa harahezi ndwi bagirizwa guturira ingoro yabo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi.
Ngarutse ku bibiriya bintu byabaye bavuze byo mu Nyabiraba n'ukuri birateye agahinda n'isoni ku bantu tuvuga yuko turondera amahoro n'iterambere kuri bose, ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashobora kuza gutumwanya ngo bariko baraturira ibyo bat none nk'ibituriye muri abantu ibyo byiyumviro biriho bica bivayo nk'iyi uyibomoye ibyiyumviro muri twebwe twese bica bigenda tugomba turabo turi sinode yuko ibyabaye mu Nyabiraba keretse yuko iyo sentare ishinze ingingo iba yishinze mugabo nibaza yuko uwavuze ibyo yavuze ibyo yihuse kuko abaciriwe urubanza baragunguruje ugihe bagunguruje rero ntiruraba ntabanduka ngumwe cyanye wundi ngo avuge ngo ni wewe ni wewe ntera kamo mwabantu mwe mwaba muri mu mashuri yo gucimanza mwabantu mwaba muri mu mutamana kera abashinga ntahe bubahigwa ingene batunganiriza ababituye
rwasa yanaboneye hakaryo ko guhanura abanywanyi biwe na cyane cyane kugira ngo birinde yenda muvano yose yotuma bahagarikwa n'abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano
ngire ko ronda bahanura. Ejo twari mu nama na baburamatari b'igihugu cyose hamwe niho bari bari abandi bari batumye ababaserukira hamwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mukaba muzi yuko ubwo bushikiranganji aribwo bujejwe imigambwe. Iyo mvugo yuko ngo abasenere bikinga gahumbezi ngo bakore inama zitazwi yaravuzwe n'abatari bake muri bo, navuye nibaza nti mbega ubwo si iyo baryapfunditswe ugaba urumva kwibaza no kwibaza nyine uko biri kose. Icyo bakiza ni uko atamuntu yotiza umutware
uyu chanyuriya icyitwazo kugira ngo avuge ngo ahawarenze itegeko abasene tugomba kumenya nka mugayo koko mufite igikogwa uko amategeko avuga menyesha intwaro amasaha 72 imbere yuko mukora icyo gikogwa mwijoro muririnda kuza muri permanence ko muri icyo gihe murumva bazobagiriza nubundi iby'ijoro na kare guwanka amazimwe aterekera habona
ingoro y'igitega cyo kimaniza handi umukuru wa senere yagarutse ukamaro kazo
uyu munsi rero turamutse twinjira iyi ngoro y'umugambwe ku mugaragaro urongoye umugambwe ngaha muri gitega yabivuze imwe na rimwe hariho ibyagirije yuko ngo abaseneri ngo mwikinga gahumbezi ngo mukuri inama zo mu kinyegero nimukire kwitwa abakorera mu kinyegero ingoro y'umugambwe ni iyiwanyu ni iy'abarundi bose kuko twebwe nta mahembe dufise uwoza tugana wese afite icyo yokwifuza kubaza canke gushikiriza ngiyi ni adresse arazotumbera hano ashikirize ikimuri ku mutima hanyuma indongozi izomwumviriza inyishu ayironye nimwashaka gutunganya ibikorwa muraza ngaha
ku munsi wa gatanu w'indwi umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu yagabishije umugambwe senere kushobora gufatirwa ingingo Tarcisse Niyongabo nubwo atazidomye kuri rutoki yemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe baronse amayeri mashasha yo kwiturira ku ingoro zabo kugira ngo bacafuze ishusho y'igihugu ariko yashimangiye ko atakutihanganiranira kuri hagati y'abanyamigambwe muri kino gihe yimirije amatora mugabo amashyirahamwe mpuzamakungu nka Human Rights Watch na International Crisis Group aherutse gusohora izegeranyo avuga ko afite impungenge ko amatora adatunganijwe ku buryo n'abatavuganwe n'ubutegetsi bahunze igihugu boyajamwo ashobora kubyara ubundi bugizi bwa nabi Eroje Urikaneza Nairobi juu ya Amerika
Eroje Urikaneza arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho ushikiranganje burabize amagara y'abantu busaba inama nshinga mateka na nkinguza mateka kugirana ibiganiro na Ekleziya Katolika igahindura imyumvire ku kibazo cyo gutandukanya imvyaro ni nyuma yaho hari abasenyeri basavye amavuriro yabo kudakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro aho bakorera inkuru irambuye na mgenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye
Kutavuga rumwe hagati ya leta na kiliziya kuri gahunda zigishwa abaturage zo kuboneza urubyaro byakuriye impaka hagati ya leta na kiliziya gatulika yihariye abayoboke basaga 45% mu gihugu hose iki kibazo minisitiri w'ubuzima yakiganire n'abagize inteko ishinga amategeko bwo mu mpera z'iki cyumweru abagize inteko ishinga amategeko na minisitiri w'ubuzima bakoze inama nyunguranabitekerezo yigaga ku kibazo cy'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro minisitiri Diane Gashumba yeretse abagize inteko ishinga amategeko impungenge yatewe na bamwe mu bayobozi wa kiliziya gatulika barwanye gahunda za leta zo kuboneza urubyaro
muri iyo baruwa barasaba ko abakozi bo muri ibyo bigo nderabuzima basubiza inkunga zose zigenda zatanzwe muri gahunda yo kuboneza urubyaro zizaba zigitigaye muri ayo mavuriro ku itariki ya 30 z'ukwezi kimwe ikindi kivugwamo barasaba yuko nta mukozi n'umwe wo muri icyo kigo nderabuzima cyangwa ibitaro ugomba koherezwa muri poste de sante kandi nyamara twari twumvikanye mu bworoherane twagize ko poste de sante zo zigiye gukora izo gahunda none nazo bavuze ko nta mukozi ugomba kujyamo barongera bakavuga bati ntimubishyire gahunda zo kuboneza urubyaro mu igenamigambi plan of action zan kandi turabasaba kudakurikirana ibikorwa byo kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo butari ubwa kamere ni ukuvuga ko gahunda twashyizeho nka leta baravuze ngo dukwiye kuzikoresha
Minisitiri w'ubuzima asaba abagize inteko ishinga amategeko ko baganira na Kiliziya Gatulika y'u Rwanda bakabasha kurangiza iki kibazo kuko kimaze kurenga urwego rwa minisiteri ayobora
kubona amabaruwa agenerwa umuyobozi w'ibitaro bya Burera akarere gafite imirire mibi irenze impuzandengo y'igihugu muri Burera harimo imirire mibi irenze 38% niba dukomeza kubwira abantu rero mu byari muzuzi si mwe gutanga raporo mu majyanama y'ubuzima ibitaro bya Mibirizi ibitaro bya Kabgayi ibitaro bya Ruri ibitaro bya Nemba aho hose umuturage uhatuye kubona gahunda zo kuboneza urubyaro aho ngaho turabasaba kose ko mudufasha kuko inama zarakozwe ntacyo zagezeho turabasaba ko iyi nama rwose mufata ibyemezo nk'abashinzwe kubahiriza itegeko nshinga mukagirana ibiganiro n'aya madini
bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bavuga ko bagomba gukomeza gahunda za leta uko zatekerejwe bagashakira buri wese wifuza kuringaniza imbyaro aho yabikorera hamwegereye hatabayeho kurangazwa n'amadini
abari badashaka ko serivisi zo kuboneza urubyaro zikorwa mu nyubako zabo ziteza ko bari kukontributinga kugira ngo abaturage bakirisitu babo bakomeze bagire imibereho myiza. Twe rero ntabwo tugomba kurangara ahubwo ahari izo nyubako izatugishyira hafi poste de sante. Umukirisitu nagera muri izo santere sante zabo cyangwa ibitaro byabo bamwe ubwo buryo bw'abakondo bavuga yumva bumunaniye bakamubwira ati ariko twe tugarukira aha ngaha hafi aho ngaho bakongera tuyifashishe indi serivisi. Poste de sante mu tugari hose hirya no hino ariko byaba byiza kagiye kaba hafi kukidentifiya ibyo bitaro nangwa amasante de sante adatanga izo serivisi kubera imyemerere hanyuma mugashyira poste de sante hafi aho ngaho mukarishyira muri izo serivisi zikabonekamo. Naho ubundi tuvuga ngo babyere boroke guza isi icyo gisi ni cyo byeje
Kiliziya Gatolika ishyigikira uburyo bumwe bwo kuringaniza imbyaro ariko bushingiye kuri kamere harimo uburyo bwo kwifata cyangwa se kubara hakoreshejwe urunigi n'ubundi buryo bwose ariko budasaba ko bakoresha imiti yo kwa muganga. Minisitiri w'ubuzima avuga ko leta ishyigikiye ubu buryo bwa kamere ariko ko mu gihe bwagora ubufata umuturage atabuzwe no gukoresha izindi serivisi zo kwa muganga.
Kumubwira ngo mwiyakane murimo gukora imibonano mpuzabitsina nabyo ni frustration. Nari n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko biri muri bumwe bisenyuka ariko abagize urugo iyo babyihitiyemo bakumva nta kibazo gukora ubwo buryo umwaka umwe ibiri kuko aribwo bifuje ni uburenganzira bwabo nk'uko igihugu cyacu cyemera buri wese kwihitiramo. Ariko tureke niba bidashobotse tubaho ubundi buryo bwizweho ariko kw'ibinini ariko inshinge n'ubundi buryo bwose dufite. Njyewe nasabaga ko rwose mu gihe kitarambiranye amavuriro akwiye gutanga serivisi z'ubuzima zose zemewe n'igihugu.
Minisitiri Gashumba yavuze ko kubuza abaturage gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro ububangamiye gahunda zashyizweho n'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda turakomeje n'ibiganiro tubafitiye. Ubu naho ni wa mwanya w'imikino na sport uno munsi duhera mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira yavugwa mu gisata cy'umukino w'amaboko volleyball muri ico gihugu adasize inyuma irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru kandi 2019 ribandanya kubera muri Misiri.
Mu mupira w'amaguru mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu Coupe d'Afrique des Nations amakipe amwe n'amwe yatangiranye amashagaga. Amakipe yo muri aka karere k'ibiyaga bigari amaze guseruka hafi ya yose nta musaruro uhagije yabonye usibye ikipe ya Uganda The Cranes yatangiye ikubita. Mu itsinda rya mbere Uganda iherereyemo yashoboye kwikamata itsibagura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibitego bibiri ku busa. Iyi ni intangiriro nziza kuri Denis Onyango na bagenzi be. Amanota atatu y'ikubitiro basaruye ashobora kubaherekeza mu rugendo rw'imikino ibiri basigaranye igomba kubahuza na Misiri ndetse na Zimbabwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gutsindwa na Uganda byayishyize mu ihurizo rikomeye risaba ko igomba kwitwara neza mu mikino ibiri isigaye mu itsinda bitabaye ibyo ikazasezererwa itarenze icyiciro cy'ibanze. Intamba mu rugamba ikipe y'igihugu y'u Burundi yatsinzwe igitego kimwe ku busa na Nigeria mu mukino wo mu itsinda rya kabiri wabaye ejo kuwa gatandatu. Abasore b'umutoza Olivier Niyongweko ntako batagize ngo bihagarareho imbere ya za kagoma z'indashyikirwa ariko birangira batsinzwe. Saidon Berahino na bagenzi be bafite icyizere cyo kwitwara neza mu mikino ibiri isigaye izabahuza na Madagascar na Guinea Conakry. Tanzania nta kintu kidasanzwe yerekanye ejo ku cyumweru ubwo yatsindwaga na Senegal ibitego biri kubusa mu mukino wo mu itsinda rya gatatu. Ibitego byashoboraga no kwiyongera iyo umunyezamu Aisha Manura wa Tanzania atahagoboka. Mu mikino iteganyijwe uyu munsi kwa mbere mu itsinda rya kane Cote d'Ivoire irahura na Afurika y'Epfo guhera isaa kumi n'igice. Isaa moya z'ijoro mu itsinda rya gatanu Tunisia irahura na Angola. Umukino uza gusoza urahuza Mali na Mauritania. Muri CAN irimo kubera mu Misiri amakipe 24 niyo arimo guhatana agabanyije mu matsinda atandatu buri tsinda rikagira amakipe ane. Mu itsinda rya mbere harimo Misiri, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda na Zimbabwe. Itsinda rya kabiri rigizwe na Nigeria, Guinea Conakry, Madagascar n'u Burundi. Mu itsinda rya gatatu dusangamo Algeria, Senegal, Kenya na Tanzania. Itsinda rya kane ririmo Maroc, Cote d'Ivoire, Afurika y'Epfo na Namibia. Amakipe ari mu itsinda rya gatanu ni Tunisia, Mali, Mauritania na Angola. Itsinda rya gatandatu ririmo Cameroon, Ghana, Benin na Guinea-Bissau. Tugarutse hano mu Rwanda mu mpira w'amaguru, amakipe azahurira muri kimwe cya kabiri kirangiza mu ishuro ryo guhatanira igikombe cy'amahoro yamaze kumenyekana. Ejo ndi kwa gatandatu, Police FC yasezereye Etincelles FC, AS Kigali ikuramo ikipe ya Gasogi United. Ejo ku cyumweru, Lyon Sport yakuyemo Gicumbi FC, mu gihe Kiyovu Sport yasezereye Intare FC. Muri kimwe cya kabiri kirangiza, AS Kigali izahura na Lyon Sport, hanyuma Kiyovu Sport icakirane na Police FC. Hazaba umukino ubanza n'umukino wo kwishyura. Kuri finali hazaba umukino rukumbi uteganyijwe ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha kwa karindwi. Dusoreze muri volleyball, aho mu mpera z'icyumweru gishize mu ishuri ryisumbuye rya Seminari ku Karubanda haberaga irushanwa ryo kwibuka umutoza Alphonse Rutsindura wazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo, ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club yatwaye igikombe itsinze ikipe y'ishuri rya UTB amaseta 3-0 mu mukino wa nyuma. Mu bakobwa, ikipe y'ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority niyo yegukanye igikombe itsinze ishuri rya UTB amaseta 3-1. Mu cyiciro cya kabiri mu bagabo, urwunge rw'amashuri rw'Ibutare rwatsinze urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Yozefu w'i Kabgayi amaseta 3-2. Amakuru dukesha Janvier na Amahoro wadufashije gukurikirana iyi mikino ya Memorial Rutsindura avuga ko imitegurire y'irushanwa yari ku rwego rushimishije. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda akoregwe mu ngata na Désiré Hatungimana watwibutse ingene abakunzi bo mu rugo w'Uburundi ntamba mu rugamba bakiriye umukino wahuje kwa gatandatu mu rugo wabo n'igihugu cya Nigeria watsinze Burundi kimwe ku busa. Abakunzi b'intamba mu rugamba bavuganye na mugenzi wacu Désiré Hatungimana bamubwiye ko bizeye kuzotsinda inkino zisigaye.
Abo n'abakunzi b'umugwi w'intamba mu rugamba bari bahuriye ahari mbonesha kure kugira birabire umugwi wabo bwa rubwa mbere ukina inkino za Afurika mu mupira w'amaguru. Abakunzi b'intamba mu rugamba bakaba batababaye cyane kubona umugwi wabo utsindwa kuko bivugira gusa ko habuze amahigwe nayo ubundi ho urukino berekanye rwari rwiza nk'uko nabivuga.
Ubwo mbere mbere ntawa gushima gose naho ego habura na babiri bagatsinda umwe. Icyo mbonye nuko Burundi buhagaze neza bwifashe neza kubera urara kuva ku muta wa mbere ntitwize dutinya twamye dusatira badusatira dusatira ugerageje kuraba ukuntu Nigeria histoire yayo yabo y'umupira n'abantu bari mu bihugu nka bitatu bya mbere muri Afurika tuzi rero kubona dutsinzwe kimwe ku busa na karere kabaye k'inyuma kandi ugerageje kuraba ibisindo byose twagiye turatsindwa no mu match ya Miko twagiye turagira karere gatoya nyine k'inyuma rero n'uno munsi niho kabaye muga umupira dukina neza cyane ntabwo baburimwo ibintu byose bimeze neza nibaza ko match zibiri zisigaye kugira tumenye abazubandanya muri fazi ya kabiri turizeye neza ko bishobora kugenda neza tugatsinda ziriya mashi zibiri zisigaye.
Nuno ntatandukanye cyane n'uwa mbere ariko agasaba umumenyereza gukosora hagati nayo ubundi umugwi wifashe neza.
Ndi umufana w'intamba mu rugamba gutsindwa sindabyakiriye nabi birashika gutsindwa birashika no gutsinda birashika bishyitse nta ngorane turashimira Imana ariko ndizeye ko kuri Madagascar tuzotsinda turafite icyizere hagati cyane cyane dufite erere yo hagati nomero 6 hagati niyo ari ngorane cyane ariko defense yacu ni ya yindi meze neza hagati nico koce yo dukosorera agapanga bakinyi bye.
Umumenyereza wa Nigeria arashima amanota 3 bakuye imbere y'u Burundi amenyesha ko umukenyuro wiwe wo gushira ku ntebe y'abagombora Igalo yanahavuye atsinda ico gitsindo yari yawuteguye.
fallait que Onuwachu les fatigue un petit peu et que Igalo qui a
Byari bikenewe ko Onuwachu abaruhisha kugira Igalo yasibye imyimenyerezo myinshi kubera indwara aze mu minota 20 ya nyuma kuronde mitsinzi twanezewe ko ariko vyagenze kuko niko twari twabiteguye na Ahmed Musa nawe nyene yaramaze imisa gwaye yadufashije cyane sinari kubatanguza mu kibuga kuko ntanga ubuzi hagije bari bafite banezerewe n'uru rukino rwa mbere twakinye mu bihe bigoye hari ubushuhe bwinshi ariko bikagenda neza kuri twebwe urukino rukurikira gu Burundi ruzobuhuza na Madagascar duteganijwe ku munsi wa kane igenekezo ya 27 za kuno kwezi Burundi bugatsindwa amahigo yo kubandanya mu kicu 18 gishiri cya nyuma azobarangiye kandi ariyo ntego umenyereza Olivier Niyunge ko yihaye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana arakenuye nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika twazindukanye muri kano gatondo imbere yuko ndabikebanure ndabashimire ku mwanya mwafashe mwumviriza ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kino gice ca mbere c'ibiganiro by'ijwi rya Amerika yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Aloyse Bigirimana ku makuru avugwa ijya nino ku isi yadukicukirije na Lidiane Nahazwe tuze kongera mu masaha ari imbere mu biganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika mubandanye kuranigwa mu banyu no mu byanyu
Radio Ijwi rya Amerika yabanye subito cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabanye subito cyacu mu gukerera igihugu cy'ubururu Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika Mugukerera igihugu cy'Uburundi Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura ku myaka imaze isamirana ikizwe gusa ibyo byayiranze
Ya, ini kemudian di Shabaruni, 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 Jabrit! Jabrit!